mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Nchuti bakunzi muteza matwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika mwiriwe neza aho muri minisitiri ya gatanu muri kumwe na Joe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya.
Uzo sira kudumbanya umutekano waliwe wese dufite igisirikare gikomeye polisi gikomeye azofatwa nk'ute y'igihugu kandi igihugu tuzogikingira n'amahoro y'impunzi byakingiwe.
Uwo ni umwe mu mpunzi z'abarundi bari mu ikambi ya Nduta muri Tanzania asubiramwo bimwe mu vyo babwiwe n'ubuyobozi bwa Tanzania biyamiriza uwashaka guhungabanya umutekano.
Twamaze kubimenya yuko hari muri ba bantu bashaka guhunguka vuba bo baribo baciye barongera ngo okaje kugira ngo n'abari batashaka kugira ntibahunguke ngo bashe baduhungura ku ngufu kubera tuzaba twateye akajagari.
Ni unyene n'umurundi yahungiye mu ikambi ya Nduta muri Tanzania wadomu rutoki kubashaka gutahuka mu Burundi abagiriza gutera akajagari mu ikambi ngo leta ya Tanzania ishavure gutyo ibatahukane ibagiriza ko bateye umutekano muke muri ico gihugu no muri yo kambi. Iyo nkuru y'abategetsi ba Tanzania bagende ikambi ya Nduta co kimwe niyerekeye ikigo kijeje kwegeranya amakori n'amatagisi mu Burundi OBR giheruka gutanguza ibiro byacu ku kivuko kiri Dar es Salaam muri Tanzania. Turazigaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Nongere ndabahikaze nipfuriza n'umunsi mukuru mwiza wa Asamsiyo abakatolika ho muri kuri no wa kabiri. Rero intumwa z'ubushikiranganje bune bwa Tanzania hari bwo bw'intwaro hagati mu gihugu bw'umutekano bw'ubutungane hamwe n'ubw'ibidukikije zagende kambi impunzi z'abarundi Induta muri ico gihugu ca Tanzania. Ubutumwa zatanze nubwo gusukamwo mabisi no kugerageza guhumuriza zimwe muri izo mpunzi ziriwe mu ruhagarara n'imyerekano ejo kwa mbere. Umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru muri Tanzania niwe tubaza ino nkuru.
Ibibazo bitatu bikuru nivy'impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Nduta zatuye intumwa z'ubushikiranganje bune bwa leta ya Tanzania zabagendeye kuri uyu wa kabiri. Ivyo navyo nivyerekeye inzara iharangwa kuko ibifungurwa vyagabanijwe ikibazo c'ubukene bw'inkwi arico gituma baja gusenya hanze y'ikambi umutekano wabo gahungabana. Kuri ivyo izo ntumwa zakuri inkoni kugishitsi izo mpunzi kwatamvo nimwe ihari yotuma batera uruhagarara nkuko bamwe muri bo babigize kuri uyu wa mbere bakazibira amabarabara. Izo ntumwa zabihanije ko kuvubo uzosubira gutera umutekano muke azofatwa nk'uteye leta ya Tanzania kandi ko azofatwa gahanwa hisunzwe amategeko. Ubu n'umwe mu barongo y'abandi yari muri iyo nama izo mpunzi zise ko yari inama rukokoma.
Uzo sira kudumbanya umutekano waliwe wese yakivuze mu Giswahili ati serikali ya Tanzania ina vyombo vya kulinda amani na nchi, ati tufite igisirikare gikomeye polisi gikomeye ati azofatwa nk'ute y'igihugu kandi igihugu tuzogikingira n'amahoro y'impunzi byakingire. Leta ya Tanzania ifite ibikoresho bikwiye byo kubivuna. Ibintu by'ubucugale bavuze yuko ubona azosira kudumbanya umutekano manza ataba mu gihe yafata mitonga ari karatera amabuye cyangwa ashaka kugwana n'igipolisi ko ifite nyarusa gukora amatoza kikata kimutwa mu bucamanza bagaca mu kirubanza bakurikije amategeko agenga igihugu ya Tanzania.
Impunzi zimwe zadomye urutoke ku bashaka gutaha bamaze kwiyandikisha ko aribo batera uruhagarara kugira ngo leta ya Tanzania ishavure ibone ko iyo kambi iteye ibibazo maze bacure ku nguvu.
Twamaze kubimenya yuko hari muri ba bantu bashaka guhunguka vuba bo baribo baciye barongera ngo zisenge okaje kugira ngo n'abari batashaka kugira ntibahunguke ngo bashe baduhungura ku ngufu kubera tuzaba twateye akajagari. Harimo bafashe ejo bafashwe n'izindi mpunzi nyene bariko barapomagura ivyapa vyerekana inkambi.
Kuri ivyo izo ntumwa zababwiye ko borindira kuko bamaze gushirwaho umugwi nyabutatu wo kwiga ikibazo co gutahukana abavyifuza. Uwo nawo n'ubugizwe na leta y'u Burundi, leta ya Tanzania hamwe n'ishami HCR yitaho impunzi. Impunzi z'abarundi ziri mikambi ya Nduta zisanze zamaze kwigaburamwo imice ibiri. Uwa mbere urimwo abahunze kera imbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu, ubundi muce nawo urimwo abahunze kuva umwaka utanguye. Buri muce wose wakiriye neza ijambo babwiwe.
Ivyo batubwiye umwe wese yavyakiriye bivanye n'umugwa ahagazemwo. Mu bahunze ugwimbo kuva kera bavyakiriye neza kuko bababwiye yuko ata muntu n'umwe azokwirukanwa kandi ko bose uzoguma ngaha azocungerwa umutekano. Igize kabiri bo baje kuba bukurenduta ya kabiri nabo hari habaje bamaze kwabya yuko leta y'u Burundi giye kuraba ukuntu bicara na leta ya Tanzania na UN bakaraba ukuntu baratahana yo kubwibyo bicare barindire ama kujyanye n'ifungurwa nkabo turacyakiye nari kuko babuze bati ifungurwa ubu bigabanuka turabizi ashako kubijyanye n'ifungurwa tugiye kuraba ukuntu ku kwezi ikibazo cyo twagikemuye kuko ifungurwa zitangwa hatanzwe imisada itandukanye ubu rero bakavuga bati twitere ntacyo dufise kuko bamatubwiye ko bagiye kugikemura ntibagikemura kimugabo bisaba turinde umutekano yagiye abasinda kuzagitera amabuye cyangwa bashake gutura amavuriro
ikambi ya ndota irimo impunzi z'abarundi gusa barenga 226 niyivugwamo uruhagarara n'imyerekano gusa mu gihe izindi kambi zibiri zitekanye byeklabe niyo nkuru yarusha kubw'ijwi ry'Amerika.
Urakoze Pierre Claver Niyonkuru. Amakuru avugwa mu Burundi bunaho ibitenge vya magendo birenga 500 vyarafashwe mu ijoro ryuno wa mbere rishuru wa kabiri mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura. Ivyo bitenge bije bisanga ibindi birenga 1,300 vyafatiwe muri ako karere nyene. Fidelite ishatse umunyamakuru wacu Bujumbura aratubwira byinshi kuri ino nkuru.
Igipolisi cy'u Burundi kirabandanya gufata ibidandazwa vya magendo kuri uyu wa kabiri mu gitondo. Igipolisi gifatikanye n'igisata cy'igihugu gutoza amakore n'amatagisi Robert bashize ku mugaragaro ibitenge byafashwe mu ijoro ryakeye. Muyize Hunzi icegera cy'umuvugizi w'ipolisi atifatwa n'ibyo bitenge barikesha amakuru bahawe
mu ijoro y'itariki 14 buca itariki 15 z'uno munsi igihe cy'isaha 8 z'ijoro igipolisi cy'u Burundi caronse amakuru akemenyesha ko hari abantu bajya gucisha ibidandazwa vya magendo bimwe bibitarishe amakori byaje kubicisha mu kiyaga cha Tanganyika bigaserukira hagati yaho bita kuri Coast naho bita kwa Ntembagara. Abaje umutekano baragerageje nkuko basanzwe babikora ni waheze hagafatwa imodokari zibiri.
Ibyo bitenge naho byafatiwe mu miduga icegera cy'umuvugizi w'igipolisi yemeza ko byazanywe n'ubwato.
Imbere yaho ariko ibyo bitenge byazanywe n'ubwato. Hanyuma abajeje umutekano bagire bahashike ubwo bwato bwaciye bwiru kandi bwagiye butwaye na bene ivyo bitenge. Ariko ivyo bitenge kwari bamaze kuyipakurura byashoboye gufatwa muri modokari y'itaxi bari babishizemo bikaba bigera ku 550.
Si ubwa mbere aku nkengera z'ikirere cya Tanganyika mu ntara y'igisagara cya Bujumbura muri komine ya Muha zone Kinindo karitsiye Kibenga hafatirwa ibitenge bizanywe n'ubwato buvuye mu gihugu kibanye cya Congo. Ku munsi wa mbere w'indwi iheze ibitenge birenga 1,300 niyo vyahafatiwe. Ariko naho nyene kiretse ku bwato bwabizeye bwafashwe umuvugizi w'ipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye yabwiye amenyeshamakuru ko banyene kubizana bibiye mu mazi barabasiga.
Abari babizanye bari muri ubwo bwato bakize kubona igipolisi baca bakorokera mu masimbira mu mazi baroga baca baragenda.
Naho abaje ibyo bitenge vya magendo bakamanganira mu kiyaga ico kiyaga cya Tanganyika gisanzwe gicungegwa n'abasirikare bakorera mu mazi. None igipolisi yo kironse amakuru bidandazwa vya magendo yava bizana mu ico kiyaga coba kiyahanahana nabo basirikare bakorera mu mazi. Mbe bo basirikare bafise uburyo n'ubuhinga bukwiye gukurikirana bene abo bantu bazimanganira mu mazi. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Gaspard Baratuza tumurondeye kugira ngo aduhe umuco ku ivyo bibazo yashikishije ko inyishu zavyo azitanga hanyuma ariko ntasango yaduhaye. Mu gihe abo bene kuzenje bitenge bazo bakazimangana mbega byovyo amaherezo yavyo abayahe. Icho kibazo urongoye OBR Odasi Niyonzima yacishuye
amategeko nkuko abitegekanya cyo tuvyakira tubije mu bubiko bwa OBR hanyuma turindire ukwezi kumwe gusa abo bantu baramukabaje baroce bari hamakori bari he namande ashaka 50 kwije n'agaciro k'ibyo bitenge hanyuma niyo modoka nayo nyene bayifatiwemo nayo nyene ikitanga mande nyuma y'ukwezi bataje kubyakira ngo cyo tubigurisha cyamunara hanyuma amahera tuyashyire mu kigega cya leta.
Agaciro k'ibyo bitenge byafashwe mu ijoro ryo ku wa mbere ishuri wa kabiri kababa 15,000,000 mukamenya ko abatanze amakuru ajyanye n'ibidandazwa vya magendo baheze bakaronswa icicumi cy'amafaranga abikomotseko haba mu kugurishwa icyamunara canke amande aba yabitojweko i Bujumbura. Fidelite ishatse ijwi rya Amerika.
Tukivuga ivy'urudandazwa mu Burundi, ikigo kijeje kwegeranya amakori n'amatagisi OBR catanguje ibiro vyacu ku kivuko kiri Dar es Salaam muri Tanzania. Ariko abarundi bakora ubucuruzi bakorera ico kivuko bavuga ko akiri bazo bikenewe gutorega umuti. Umunyamakuru mushasha w'ijwi rya Amerika Chrissy Munezero yakurikiranye iyi nkuru.
OBR ikorera muri systeme sinzi ko ari nshasha sinzi ko ari yakeya birateba gose. communication yo mu Burundi niyo muri Tanzania.
Ikivuko cy'u Dar es Salaam mu gihugu cha Tanzania ni kimwe mu bivuko abadandaza bacisha ko byinshi mu bidandazwa byinjira mu Burundi. Mu ntumbero yo gushira mu ngiro ibyumvikanywe n'ibihugu byishira hamwe rya Afrika y'ubuseruko, ikigobe kijejwe gutoza makori caruguruye ibiro aho kivuko cha Dar es Salaam kuva mu kwezi kwa mukakaro 2014 nkuko bivugwa na Ansira Nteturuye, umuyobozi w'igisata gitunganya imigambi ya duane n'ukija mu ngiro.
Ishyirwa mu ngiro ry'uwo mugambi ryaratumye Uburundi abarundi bagira kunguko cyane cyane harabaye impfunyapfunyo z'ingene detwanuma y'ibidandazwa yahora igenda. Umuntu avuye nko muri Kenya karorero ku mupaka wo muri Kenya akamenyekanisha, yajabuka muri Uganda akamenyekanisha, yashika mu Rwanda akamenyekanisha, mbere yinjiye no mu Burundi akamenyekanisha. Ariko ubu ishyirwa mu ngiro ry'uyu mugambi rituma umudandaza amenyekanisha rimwe gusa mu gihugu ciyo abijanye.
Nestori ni umwe mu badereva bamenyereye gutora imiduga ija mu Burundi iciye ku kivuko cy'i Dar es Salaam. Avuga ko abakozi bane icyo kigo OBR gifise ahi Dar es Salaam badakwiye, eka mbere ngo n'umuhora wa internet ngo ntumeze neza bigatuma bahomba.
Ingorane tugira nuko tuza ino imodoka zigateba gusohoka kubera OBR ikorera muri sisteme sinzi ko ari nshyashya, sinzi ko ari ya kera, birateba gose. Communication yo mu Burundi niyo muri Tanzania buri mwanya ngo nta connection barabonye amadokima ntashika vuba, udufaranga baba bampaye tumpera ko turi hoteli amafaranga yo kujya aguma yongera ko bibusi ku munsi kubera wateguye kumara iminsi ibiri kamara indwi yose hamwe n'amatelefone telefone mu Burundi kugira babanyarukize izo bintu.
Ku ruhande rw'abajejwe gufasha abadandaza n'ikigo OBR ibijyanye no kwinjiza ibidandazwa aribo benshi bita abadeclarant, gushyirwa mu ngiro ry'uwo mugambi mushasha wo kugenzura ibidandazwa ni mwiza. Patrick ari muri abo bafasha abadandaza avuga ariko ko igihe cyose umudandaza azo kwidoga yuko acegwa nawe nyine azuba ariko arahahombera.
Oya je sinovuga ko iyi system dukoramo itunyarukiriza ni connection ni kibazo urashaka kumara mu medicine utararonka manifest ubu utararonka manifest je simba ndaronka uruhusha bwo gukora
uhinga bwa none bukoreshwa n'ico kigobe bugonagugwa kugira ngo uyo mugambi mushasha wo kuriha makori ugende neza kuruta boroherwe mu kazi. Mu kigobe bo bavuga ko uyu mugambi ahubwo ari uwo gushigikira, ariko ngo nta ushimwa na bose
abantu ntibakira kumwe ihindagurika. Sinokwemeza ko biteba ahubwo uyo mugambi waje gutuma tunyarutsa usumba uko twahora. Abakozi bakorera ikigobe bakorera i Dar es Salaam nibyo nko mu kumenyekanisha imiduga hariho umwidondoro w'umuduga, rero nibaza ko ahubwo bunguka umwanya noneho bakunguka n'uburyo bujanye no kumenyekanisha.
Icyo kigobe gitegekanya kugwiza na kabiri igitigiri cy'abakozi bakorera aho kivuko cy'i Dar es Salaam kagera kuri 8. Barizeza kandi ku kibazo cy'umuhora kimaze iminsi ari intambamyi kigiye gutorega umuti n'abahinga bariko barawunagura. Twese munezero i Bujumbura ku bw'ijwi rya Amerika.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Je ndi hano Kampala Uganda.
Je ndi mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi ry'Amerika turabandanya n'urutonde rw'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya. Ikibazo cy'ubukene bw'amazi ni ikibazo gikomeye cyane ku isi muri bino bihe, bivuye ku igwirana ry'abantu. Ingaruka mbi zihindagurika ry'ibihe nazo nyine zidasizwe inyuma. Icyo kibazo rero kikaba kibonwa ko gishobora kuba isoko y'amatati akomeye n'intambara ku isi muri kazoza. Ariko none ico kibazo turacifashe gute mu Burundi? Ni kiye kiriko kirakogwa mu mugambi wo kugerageza gutorera inyishu ico kibazo? Mugenzi wacu Fidele Niyongabo yavuganye na Remi Ndayishimiye, umuhanuzi mu biro vy'umushikiranganje ajejwe amazi, ibidukikije, gutunganya amatongo no gutegura ibisagara, hamwe na Alexi Nikiza ayoboye ishyirahamwe rijeje gukingira amatungo kama mu Burundi. Muri ico kiganiro bagiranye, Remi Ndayishimiye yatanguye avuga kukungene ico kibazo cifashe muri kino gihe mu gihugu c'u Burundi.
No vuga ko hari ibura ry'amazi ubundi muri kino gihe ibyigwa bimaze iminsi bikorwa berekana kugereranije n'abantu bari mu gihugu imigende y'amazi mu Burundi gushika ubu gikwiye. Urabye inzuzi zihari, ukaraba ibiyaga bihari, ukaraba n'ayandi kuntu urugezo imvura ishikana ko mu kugwa. Sinavuga ko hari ubukene bw'amazi mu Burundi, kumbure birashobora kuzoshika ibyo cyangwa ibyo, ariko muri kino gihe uragereranyije ko abantu bangana, ukagereranya n'imigende y'amazi cyo mu gihugu hose, amazi acyariho mu Burundi.
Muravuze ko ari ikibazo naho kitoba kiribonekeza mu buryo buboneka muri iki gihe, ari ikibazo gishobora kuba mu minsi iri imbere. N'ibihe mutegekanya mu bushikiranganji bwanyu kugira ngo muzohangane n'icyo kibazo nticyashika?
Mu byakozwe mu bushikiranganji, reka mbere mpere ku rwego rw'igihugu, n'uko iki kibazo kijyanye n'uko amazi yabungabungwa mu Burundi, leta y'u Burundi yagifashe mu minwe kuva kera, kuva mu myaka y'1987, aho yashyiraho ubushikiranganji bujejwe gutunganya amatongo n'ibidukikije mbere n'ingenzi. Hakaba rero harashyizwe imbere muri bimwe n'ihangiro ryatumye bashyiraho ubwo bushikiranganji, harimo no gukingira amasoko y'amazi. Byarakuze mbere mu myaka y'1989, harabayeho mbere icyo bakwita Komisiyo Nasiyonali de l'Eau, kuvuga ni nk'umugwi w'igihugu ujya gukurikiranira hafi ikibazo cy'amazi. Mu myaka y'2007 harabayeho mbere n'ubushikiranganji bujejwe amazi butari n'agataka. Gushikaho rero babona ati eka ntibikwiye, hakwiye kuba ubushikiranganji mu by'ukuri bwitaho amazi, bufite igitata cy'amazi kugira ngo bagifate mu minwe gusumba. Niho mwaka w'2009 ubwo bushikiranganji bwajyaho. Baragira bati oya, nanone ntibirahera, ubwo bushikiranganji rero nibushyireho ibwirizo bw'amazi mu Burundi. Ibwirizo rero yaheza irashyirwaho mu mwaka w'2012. Kimwe rero mu cyakozwe ku rwego rw'igihugu.
Ariko hari amakuru avugwa ko nk'amashamba yononekaye, ibiti byaciwe, hari inzuzi zishobora kuba urugero rw'amazi rwaragabanutse, haravugwa no mu kiyaga Tanganyika kuko urugero rwaragabanutse kubera ihindagurika ry'ibihe. Ndibaza niki muriko murakora kugira ngo cyane cyane nko muri izo nzuzi zubatswe ko nk'ingomero z'amazi aho byateye ikibazo cy'umuyaga nkuba, niki he cyokogwa?
Yariko ndabivuga ni kuri izo mpungenge nyene zishatse kubyiga biriko birakogwa, bakavuga bati mbega ko mu by'ukuri amazi turashobora kuba twoba tubona ubu, ariko ugereranije n'ukuntu akenerwa mu buzima bwa minsi yose arashobora kuzogabanuka, bitatangira kujya biribonekeza hirya no hino nk'uko wari utangiye kubivuga ku kiyaga cya Tanganyika. Ati rero reka dushyireho ibyo byirizwa bigenga amazi mu Burundi, baca bashyiraho rero nk'ingingo mu byakozwe cyangwa se biriko birakogwa, ni uko mu ngingo y'ibyo bwirizwa, ingingo ya gatanu irerekana ukuntu aho hose hari umugende w'amazi, aho hose hari ikiyaga, aho hose hari uruzi, mu ntumbero yo kugira ngo aho hantu bahatunganye neza kugira ngo ubwo ruzi ejo cyangwa hirya y'ejo ntiruze rukame, kugira ngo rukame gutyo ngo Abarundi babure amazi, baciye bashyiraho ka karere ako navuga ko ari akarere mvomeraruzi. Ako karere mvomeraruzi rero barerekana imetero ziva ku ruzi ku kiyaga ziva no ku mugende mutoya zikeza kubahirizwa. Ati rero biriko birakorwa mu ntumbero nyene yo gucungera bene ayo masoko y'amazi. Ko muri kino gihe hari ibikorwa biriko birakorwa byo kubanza kuherekana, bereka abantu bose begereye uwuzi ati ehe umugende w'uruzi ni uyu, ehe ikiyaga ni iki, ariko bya metero yeze kubahiriza ni ibyo. ubu rero hariko hakogwa ibikorwa byo kwatera bene ubwatsi bwatsi bushobora gukoreshwa gufungurira ibitungwa mbere n'ibindi byatsi byose bishobora gutuma hano hantu hakingirwa kugira ngo ejo kugira ngo rihebutse no mu Burundi ibyo nabyo umuntu yavuga biriko birakogwa ni kugwiza amashamba mu gihugu kuko kugwiza amashamba mu gihugu bizatse icyo bifasha kugira ngo ya masoko y'amazi ntaheze ngo agende amazina yongo nubwo arushirizeho kugwira.
Reka tubandanye, murakoze. Reka ubu naho tubaze umutumire wacu ubundi, Alexi Nikiza yoboye ishyirahamwe rijejwe gukingira amatungo kama mu Burundi. Mwe icyo kibazo cy'amazi mukibona gute?
Yego, murakoze. Nkuko ubuvuze imbere yanjye abivuze, twovuga yuko mu Burundi hamaze kuba ikibazo gikomeye cyo kubura amazi. Ariko yamaze kuboneka mu duce tumwe gusanga abantu abanyagihugu bataronka amazi meza uko babyifuza bivuye kuhindagurika ry'ibihe bikava kandi n'uburyo budakwiye bwo gushobora gushikiriza amazi meza abanyagihugu nk'uko bayakeneye. Aha notanga nk'akarorero turavye nko mu ntara ya Bugesera hariya za Kirundo abanyagihugu babaho biragoye nyine bashobora kuronka amazi yo kunywa meza usanga benshi baca bikora kuri ibyo biyaga biriyo ariko byari kuba byiza bashoboye kuyaronka hafi bakanywa amazi meza. Rero amazi mu gihugu ariho ariko ntibitunganijwe neza ku buryo umunyagihugu ayaronka uko urugero ayifuza.
Ni ikihe muhimiriza mu ishyirahamwe ryanyu ku bijyanye n'icyo kibazo?
Mwishyirahamwe ryacu turahimiriza Murundi wese ko yokumva yuko icyo kibazo kimuraba. Iryo hindagurika ry'ibihe hariho ibintu bitari bike byatumye n'ibiboneka rwose, murabona urugero ibiti byaciwe mu gihugu bigacibwa rwose. Ubu rero twahimiriza umunyagihugu wese yuko yokumva yuko ategereza kugira icyo atereye mu gutera ibiti mu gukingira amazi ahari hose. Nayo dufise urasanga yabangamiwe no gutosekara, murabona nk'ikiyaga cya Tanganyika imicafu ikigendamo. Musanzwe muzi yuko abenshi mu gisagara cya Bujumbura tunywa amazi ava muri icyo kiyaga, kacyo usanga nayo mazi rero naho tuyafise meza usanga yatosekaye, hanyuma bigashobora kutugirira ingaruka mbi ku buzima bwacu.
Murakoze. Dukubitiye ku bariko baratwumviriza, bariko baradutera akamo ku telefone. Dufise Niyonsaba, uratwumva?
Yego ndabumva.
Mwatubwira irindi zina naho hamagaye muri?
Yego ni Corneille Niyonsaba, ndi mu Rutano bunyene.
Mufise akabazo canke intererano?
Ngomba se nuvuga intererano gatoyi. Mu bisanzwe umugenzo abarundi bafise uno munsi biragaragara ko amazi bayafata nk'ikintu gisanzwe. Donc on existe c'est grand de l'eau. Nagomba mbwira umutumire ko ikintu cyambe gikwiye abarundi nibabigishe kumenya kugumya amazi yabo. Umurundi amazi ayafata kumenya ikintu kizokwamaho, namenya nganganuku, namenya mu gatakari yaya akoresha ku rugero runganuku barabinegrija ofete mu majambo make. Ikindi nacyo leta nigerageze atitera ibiti ituma amazi aboneka imvura igwa, nta kindi kintu gituma amazi agwira atari gukingira ibidukikije. Imisozi yambare uburere bwose busharizwa ibiti bumere neza avirone mibe niniya. Ni kuvuga yuko nk'ubu ndacanga akarorero nk'ubu mu gihugu cy'u Burundi nta mashamba manini akiriho, ibiti ntibigifite agaciro ntibikigirane. Donke n'umwanya muto amazi akagenda ubugirire tukabura amazi kunywa. Kandi nacyo aya mazi y'imvura agenda, aya mazi y'imvura yofashije inzuzi zirasesa zigatwara abantu amamuci ugasanga abarundi ntibakirima ntibagifungura. Ariko byari bikenewe ko muci abarundi barima kuko ayo mazi y'imvura igwa mu Burundi ni menshi, igwa amezi atandatu kuri cyenda bura ugasanga amazi yasesa n'ibihumbi ibinogo yazijyanye bayazijyanye ajemwo ama bayakoreshe muci.
Murakoze. Remi Ndayishimiye ngaho muhavuga iki?
Avuze neza cyane niyo saba Omeri ati nuko abarundi bobanza bakiyumvira ati mbega aya mazi ko turakoresha muri kino gihe azokwamaho ibihe bidahera. Oya namba, amazi arashobora kugenda akaba amazi yayongo tukaba nko muri bijya bihugu bya Sahel, tukaba nko muri bijya bihugu bya Niger za Chad n'ahandi. Ariko kugira ngo ntitugeze kuri urwo rugero kumbure, leta hariho ibyo irikirarangura muri kino gihe. muri za ntererano z'ibihugu mu bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe ibihugu byose byariyemeje icyo bitegereza gukora muri bimwe muri ibyo ni uko igihugu cy'u Burundi cyiyemeje kuzoza kiratera cyaragera ku 400 ku mwaka gushyika mu mwaka w'2030 turiko turatera ayo mahegitari agera ku 400 buri mwaka. Icyo gikorwa rero cyaratanguye mu ntango z'umwaka w'2016 kandi n'ubu biri nongere n'imise ko mu kindi kiriko kirakogwa ni uko hari hakamo katanzwe na Leta y'u Burundi yuko muri buri komine bategereza gutera buri mwaka niburi amahegitari 50 y'ibiti aho ni mu ntumbero yo kugira ngo nuko ahejeje kubivuga omeri niyo saba amashamba agwire guca amazi ashobore kuboneka mu myaka myinshi ikuze ejo cyangwa hirya y'ejo dusange twikebuke dusanga amazi yaraheze kandi ari kimwe kigize mbere kidaseswa ku buzima bw'umuntu bwa buri munsi
murakoze dubise kandi ku murongo wa telefone mugisha uratwumva
yewe ndabumva cyane mwiriwe
watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
Mugisha Fiston mirande mu gisagara cya Bujumbura
mufise ikibazo mubaza canke icyumvire muterera
nibaza yuko nkuko bagize kubivuga benshi Burundi buri mu bihugu bikenya amazi Burundi buri mu bihugu bya mbere Imana yahezanije amazi ahubwo namba habuze politiki nyine bayabungabunga no kuyakingira kubera amazi kabiturirabye neza amazi aruze kirino mu bihugu byo muri Afurika kigana n'ikiyaga Tanganyika ariko kiri mu biyaga bya mbere kigira kabiri ku isi gifite amazi menshi rero si numva kungene Burundi bwabura amazi ahubwo kiyomba gikwiye gukorwa nuko ba politiki nyine bayagiye bayabungabunga kandi na Leta ikongera ikagira uburyo bwo kwenyine yafikiriza abantu nayo handi ikabita amazi arahari
murakoze nkuko mwabivuze Remi Ndayishimiye mwavuze ko ikibazo atari ukubura amazi muri iki gihe mu Burundi ariko haravugwa ko nko mu bihugu biri mu nzira y'amajambere habuze uburyo bwo gushikana ayo mazi ku bantu cyane cyane baba bayakeneye n'ikiye muri ko murakora ku byerekeye Leta
uko abantu bagenda baragwirirana siko bagenda baronka nk'ubu bisagara binye bikuru bikuru hano mu gitabo cya Bujumbura hari amakaritsiye hirya no hino agenda aravuka siko amazi aheza ngo abashikire ubwo nyine ibyo bitwa ibyo bunini ariko nibaza ko muri kino gihe biriko birafata intumbero kuko uri kuraraba nko mu bushikiranganji bugiye bwo gukwiragiza amazi ntacatse kuvuga ubushikiranganji bw'ubutare n'agataka icyo gikorwa baragikora hirya no hino ku buryo mbere hariho n'ubuyobozi bukuru bugiye bwo gukwiragiza amazi mu gihugu hagati iyo ikorwa rero barabikora kandi kenshi turabikorana kuko turaheze tukabereka uko bene iryo vomo uko bene uwo mugende uko bene iryo soko baheza bakarikuramo amazi batayakurikije cyangwa se batayafashe ngo bayishobore konona ejo cyangwa hirya y'ejo n'idukoresha ry'amazi aha mu bindi rero birakubera korerwa kugira ngo ayo mazi ashobore gukwiragira mu gihugu cyose nibutse abariko bakiza ko mu bushikiranganji bugezwa amazi ari naho hari hatwarirwa cya kigo Igebu kigejwe kugendereza ibihe hari ibyigwa rero byakozwe kugira ngo berekane ya amazi ari mu kuzimu bita mu kinyamazuru resort terrain ayo mazi rero yaragaragaye mu bice bitari bike mu gihugu nshatse kuvuga mu Rumonge Igitega mu bucungararo y'uduce twa Kirundo twarabonye ko dufite rezerisi dusanga se dufite ububiko bw'amazi mu kuzimu menshi kandi mukuza ibyo rero ni ukuri kugira ngo twereke abarundi ko batagira impungenge mu gihe vuka ibindi bisagara amazi ashobora kuboneka kandi n'ubu bushakashatsi bubandanya buri ko burakorwa kugira ngo turabe itunga ry'amazi mu Burundi ibanaho tukimenye uko dushobora kuyakoresha n'uko dukwiza ibisagara mu gihugu tubijyanye n'ukuntu azagenda araboneka kandi ku rugero tuyakoresha urugero rwiza
nuko rero bagenzi mukundira Dijo ya Amerika ibiganiro twabateguriye kuri no saha bice bigarukira ngaha turashimiye amenyesha makuru batorokanije amakuru mwashubiye gukurikirana yakoze Facile Gebehu yashize hamwe amajwi tutibagiye ingenieur Suleiman bari kumwe mu buhinga bw'ivyuma ruganda rubategurira rukongera rukabashikiriza amakuru mu kirundi no mu kinyarwanda turaza kongera kuba turi kumwe namwe igihe c'isaha imwe n'iminota 30 zimwe mu nkuru turiko turabategurira harimo nk'urugendo rw'umukuru w'igihugu ca Misiri ariko gendera igihugu cy'u Rwanda amashiramwe aharanira ineza ya kiremwa muntu nayo aragabisha ko amamiliyoni 8 y'abanyetiopia bashobora gusugerezwa n'inzara atagikozwe biturutse ku mfugugwa nk'izivugwa muri ico gihugu navyo nyene turaza kubibashikirako. Abakatolika ku isi bariko barahimbaza umunsi mukuru w'iruzwa mu ijuru rya Bikira Maria Assomption. Ijuru rya Amerika Kigali ryanyarukiye ikibeho ahasanzwe bavuga yuko abenshi mu bemera uyu munsi mukuru bakunda guhurira kuri notariki. Iyo nkuru turaza kuyigaruka ko mu buryo buramvuye makuru yacu ya Samo.